mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Mu Burundi abashinga amateka ntibumva kimwe impamvu umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza agiye kugenwa imboneza y'ama.
Procedure ziratandukanye. Procedure zakoresheje umugambwe ibyirizwa n'ibyaciye hano mu n'amashinga amateka nk'uko biri tukaca. Ahantu ni hari abo mu mugambwe n'ibyaciye.
Uyu ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka avuga ku ngingo y'inama nshinga amateka yerekeye ukugena Perezida Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amaho ni inkuru tubateguriye izindi nkuru zivugwa mu karere k'ibiyaga binini na hirya no hino ku isi turazibafitiye mugume hafi. Reka ariko duhere hirya no hino ku isi muri Afrika. Umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere mu gihugu cya Uganda yarekuwe n'urukiko rukuru rw'urukiko Sentare Nkuru. Stella Nyanzi yari yaramuhamije icaha co gusezerera umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Umucamanza rukiko rukuru rwo muri Uganda yatesheje agaciro icyemezo cyo gufunga Stella Nyanzi umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere. Nyanzi yarakatiwe n'urukiko rw'ibanze muri icyo gihugu mu mwaka 2018 rumaze kumuhamya ibyaha byo kwibasira umukuru w'igihugu kuri internet no gukoresha amagambo asesereza avuga kuri Perezida Museveni n'umubyeyi we. Icyo gihe rwamukari gufungwa amezi 18 ariko ajuririra icyo cyemezo. Umucamanza Peter Adonyo asuzuma ubwo bujurire ku wa kane uyu munsi yavuze ko urwo rukiko nta bubasha rufite rwo kuburanisha Stella Nyanzi ko icyemezo cyarwo gikuweho kubera ko kitakurikije amategeko bityo ko agomba guhita arekurwa. Yanavuze kandi ko ubushinjacyaha bwananiwe kugaragaza ibimenyetso simusiga bihamya uregwa icyaha. Stella Nyanzi wari mu rukiko yashimiye uwo mwanzuro w'urukiko ariko yibaza impamvu yari yaramaze igihe kingana gityo afunze. Yashinje inkiko zibanze muri Uganda kubangamira uburenganzira bugenwa n'itegeko nshinga. Ashize akanya gato avuze ayo magambo humvikanye urusaku rw'amasasu y'abacungagereza batatanya abantu bari batangiye kuba benshi aho ngaho. Icyo gihe bahise bamusumira baramufata bamushyira mu modoka y'imfungwa bamusubiza muri gereza. Bitegerejwe ko bari buze kumurekura bamaze kuzuza ibyangombwa bitegetswe mu gihe kitararenga amasaha 24.
Murakoze Jeffrey. Turumva kandi ko abanyepolitiki batavuga rumwe muri Sudani y'Epfo biyemeje gushira inyuma ibatandukanya bagashira mu bikorwa amasezerano y'amahoro bemeranije mu mwaka w'2018.
Niko bimeze Oriane. Abanyapolitiki batavuga rumwe muri Sudani y'Epfo bumvikanye gushyiraho leta y'ubumwe mu rwego rwo kurangiza intambara bamaze imyaka 6 yazahaje icyo gihugu. Perezida Salva Kiir na Riek Machar, umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, batangaje ko babyumvikanyeho kuri uyu wa kane nyuma y'imishyikirano yabereye i Juba mu murwa mukuru. Perezida Kiir yavuze ko azatora Machar nka vice perezida we wa mbere ku wa gatanu bagahita bahanye yo kuba bamaze kubahiriza ibyo bumvikanyeho mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mwaka 2018. Kiir na Machar bamaze kunanirwa kubahiriza itariki ntarengwa bihaye inshuro ebyiri zose bitewe no kutumvikana ku nzego zimwe zirimo kwinjiza mu ngabo bahoze mu mutwe w'inyeshyamba n'umubare w'intara zigomba kuba muri iki gihugu kimaze imyaka 9 gusa. Kiir yavuze ko ibyo batarabasha kumvikanaho bitari bukome mu nkokora umugambi wo gushyiraho leta. Yemeza ko bazabikemura imaze kujyaho. Muri ibyo rero harimo n'ibijyanye no kurinda umutekano wa Riek Machar n'abandi bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Oriana.
Reka rero tuje mu karere k'ibiyaga binini aho mu Rwanda ubushikirizamanza bwa gisirikare busabira Major Godefroid Mudaheranwa gufungwa mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwiwe rutangura kuburanishwa mu mizi. uyu musirikare akurikiranyeho ibyaha byo kwica arashe umwana w'imyaka 17 y'amavuko bikekwa ko uwo mwana w'umuhungu yazize gutera inda umukobwa w'uwo musirikare ugwego uregwa ahakana ibyaha agasaba gufungurwa akaburana ari hanze Eric Bagirubusa yadukurikiraniye iyi nkuru
Muri bisi yari yuzuye abasirikare bose uko ari 26 bakiri bato mu mapeti ya gisirikare bari bambaye amapinguretse Major Godefrey Mudaheranwa wari nabo aje kuburana ibyaha byo kwica ku bushake arashe no gutunga imbunda n'amasasu binyuranije n'amategeko byagaragaraga ko akomeye ku masura ku buryo utamuzi yari gukeka ko ariwe wari urinze abandi basirikare bagenzi be nabo bakurikiranyweho ibindi byaha Ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rw'umwana w'imyaka 17 y'amavuko mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda bikekwa ko yishwe arashwe na Major Godefrey Mudaheranwa ubushinjacyaha bwa gisirikare bumurega ko mu ijoro ryo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri saa mbiri zegera saa tatu Major Mudaheranwa yarashe Samu Gashayija ubwo uwo mwana yari n'abandi bagenzi babiri bushingiye ku buhamya bw'ababibonye ababyumvise burakeka ko muri abo batatu harimo uwaba yari inshuti y'umukobwa w'uregwa kugeza ubwo amutera inda mukura sagashayija ngo Major Mudaheranwa yamwibeshyeho muri abo batatu atari we warugambiriwe kwicwa ubushinjacyaha buvuga ko amafoto ya nyakwigendera n'impapuro za muganga bigaragaza ko yishwe arashwe mu mutwe buvuga ko aho icyaha cyabereye mu murenge wa Gitoki hatoraguwe ibitoyi by'amasasu bisuzumwe n'abahanga bihura namwe mu masasu basanze kwa Major Mudaheranwa ubushinjacyaha buvuga ko nubwo uregwa mwibazwa rye yavuze ko icyaha cyabaye yasuye inkaze mu murenge wa Rwimbogo utandukanye naho cyabereye umushumba wavuga uruzayo makuru kuko ngo yavuze ko Major Mudaheranwa yari yasuye inkaze kuri uwo munsi mu masaha ya saa sita z'amanywa ubushinjacyaha kandi buvuga ko imbunda yo mu bwoko bwa masotera Major Mudaheranwa yarashishije naho bigaragara ko yari yanditse mu bitabo nk'uko amategeko yo gutunga imbunda bisobanura bugasanga kumufungura by'agateganyo bishobora kubangamira imigendekere myiza y'urubanza kuko ngo ashobora kotsa igitutu abatanga buhamya bugasaba ko yabafunzwe mu minsi 30 mbere y'urubanza mu mizi yiregura Major Mudaheranwa yahakanye ibyaha byombi maze avuga ko atari kwicara shegashayiza kuko ngo ntaho baziranye nta nicyo bapfaga cyari butuma murasa avuga ko umunsi icyaha cyabayeho mu gitondo yari yagiye gusura umwana we wiga ikibungo nijoro ajya mu nkaze rw'imbogo yabwiye urukiko ko umushumba we atavugisha ukuri mu byo yabwiye abakoraga iperereza yavuze ko n'abandi batanga buhamya bamushinja batavugisha ukuri kandi ko hari n'abashyizweho igitutu mu kumushinja ibyaha nk'umumotari bakunze kwita kazungu ku ngingo yo gutunga imbunda n'amasasu binyuranije n'amategeko Major Mudaheranwa yabwiye urukiko ko aheruka gutunga pisto izwi nka masotera mu 2003 gusa ntiyabashije kumvisha inteko iburanisha impamvu avuga ko yasubije imbunda ntatanga amasasu yayo umunyamategeko umwunganira ashingiye ku ngingo z'amategeko yabwiye urukiko ko nta mpamvu zikomeye yabona zatuma uregwa afungwa mbere y'urubanza mu mizi yavuze ko ifoto ya nyakwigendera yafotowe ubwayo itaba ikimenyetso kuko ntaho igaragaza ko warashe ni Major Mudaheranwa na cyane ko ngo itamugaragazaho icyaha cyabereye yavuze ko na se w'umwana watanze ikirego avuga amakuru atahagazeho ahubwo arayo yumvise uyu munyamategeko yibukije ko mu nshingano z'ubushinjacyaha harimo gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura yavuze ko uretse amasasu yasanzwe mu rugo rw'uwo yunganira nta rundi rwego ndamwe rwigeze rugaragaza ko yaratunze imbunda Major Mudaheranwa asoza kwiyegura asabye urukiko gukoresha ubushishozi maze agafungurwa by'agateganyo akajya kwita ku mfubyi kuko nta wundi uzitaho umunyamategeko umwunganira akavuga ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye rwazafata imyanzuro rushingiye ku myitwarire yari isanzwe iranga Major Mudaheranwa kuko ngo ari ku nshuro ya mbere akurikiranwa n'ubutabera n'urubanza rwakunze kurangwamo amarangamutima menshi ku ruhande rw'umwana bivuga ko yishwe arashwe kuko mu gihe basobanura uko byagenze bamwe batabyihanganiraga mu rukiko maze bagaturika bakarira ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umucamanza yanzuye ko azatangaza icyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuregwa bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje mu Burundi inama nshinga mateka y'u Burundi kuri uyu wa gatatu yemeje Perezida Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amahoro nk'imboneza y'amaho yo kuzirikana igihugu iri teka rihawe inyuma y'ukugirwa n'umugambwe wiwe CNDD-FDD imboneza y'amaho yawo akaba ari nawe atwara inama y'inararibonye y'umugambwe uri ku butegetsi ariko ahari abashinga mateka bavuga ko harabiwe bavuga ko byabaye abashinga mateka bavuga ko hari ibintu byabaye ku ntwaro yiwe mu kiringo cy'imyaka 15 harimo ubwicanyi indyane za politike no kugara amashyirahamwe yigenga yarakwiye ahubwo gushengezwa mu butungane. Abamushigikiye bo bemeza ko ariwe mukuru w'igihugu wa mbere yakuye agasuzuguro ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Eloje buri kaneza aratubwira ibindi.
Integuro y'itegeko rigana President Pierre Nkurunziza ku imboneza ya maho yo kuzirikana igihugu yateguwe n'abashinga amateka 13 bo mu gambwe CNDD-FDD barongowe na zino ndaruvukanye. Uyu wari munaribonye z'uwo mugambwe president abereye imboneza ya maho n'umukuru w'inaribonye. Iyo nteguro imaze kuja muri leta yarashimwe iranahinyanyurwa. Umushikanganje w'ubutungane Emero Hantine Kanyana yari yagiye kuyisigura yaragarutse ku byatumye yemerwa.
Iterambere ryakozwe mu Burundi ni byinshi. Tuzongera amabarabara meza, abana bakiga, ababyeyi bakibaruka ku buntu, abantu eka bagafashanya, intara zigafatanyanya, icyo kijyanye n'ino iyo habaye ikibazo ku bijyanye n'umwimbu ni byinshi cyane. Ubumwe bw'Abarundi bwarakomejwe kuko yari icyo umukuru w'igihugu cyacu yagiye imbere y'Abarundi akabereka ko atamundi. Impunzi ziriko ziratahuka kuko zibona ko zisanga umubyeyi. Nta n'umwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano. Kuva mu mwaka w'2005 yaciwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari ku butegetsi, umutekano yarawuharaniye bikwiriye. Ntawe twigera tubona umukuru w'igihugu agenda kuraba aho barimye imirima myiza, nawe arima mu bandi aho bubaka amashuri n'amavuriro, akaraba ko zubatswe by'ukuri, akagenda nawe akajya nko mu bubaka gutembera mu ndege, kwama mu nda y'indege hari abantu babikunda. Ibyo yashatse kugumana n'Abarundi kuko abakunda.
Ariko umushinga amateka yigenga Fabien Manshijyanino wasanga ahubwo nyene kwitwa imboneza ya maho yarakwiye gushengezwa mu butungane.
Muri igihugu cyacu muri imanda y'inyagashimunita harabaye ibijagahomirabura ku buryo tutotegura ikintu nk'iki cyo gutegura umukuru w'igihugu ari buno munsi, kuko harabaye ubwicanyi burenze. Abantu baratanga ibisubizo, abantu barahabwa imipande ku ntwaro yiwe. None umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye, uyu muntu ariko arakora ko by'ukuri ngo ari imboneza ya maho, abantu bose bafatira kuri ibyo bagakora uko. Abarundi bomuzi bagakizaho bari mu mahanga bagowe mu buhungiro. Iyi nteguro yabayemo umwe bita kukabandisabiye bamwe baronera feze mu muntu bakavuga ibintu uko bitari sivuze uko bikobi rero jenga indaye zo kukorisi mba nabo kibereye umukuru w'igihugu wa kino gihe, kuko ndabona ashobora kwenda kuja imbere y'intara.
Iyo umushikanganje Kanyana bifata nk'ukurogota
umushinga amateka Fabien Manshijyanino ati ni ukuri sinosubiramo ibyo yavuze, kuko jewe ndi mu bantu bemera yuko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu abereye gushimirwa. Sinosubiramo rero ajya amajambo yakoresheje ko bari kuyashimangira bidakenewe.
Abandi bashinga amateka nka Terence Manirambona nabo babona ko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwiyitiranya n'igihugu.
Integuro y'ibyishyurwa ije mu gihe haheze iminsi twumva umugambwe umukuru w'igihugu akomokamo kumwita imboneza ya maho. Narumvise ushize mu kwezi kwa kaminuza ryabereye i Gitega babishyize n'amategeko y'umugambwe yuko ubibare iyo mitegeko y'umugambwe imboneza ya maho. Ubwo nta sano integuro y'ibyishyurwa yabazitaniye n'umugambwe umukuru w'igihugu asanzwe akomokamo. Nimba biri uko ko mu gihugu kirimo imigambi myinshi n'ibyiza bitandukanye,
umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yishura ko hari itandukaniro rikomeye kandi urwego arongoye atakosa na rimwe rwakoze.
Barabikoze mu mugambwe birabaraba bari mu mugambwe, procedure ziratandukanye. Procedure zakoresheje mu mugambwe ikirizwa n'ibyaciye hano mu nama nshingamateka nk'uko biri tubaze ahantu ni hari abo mu mugambwe ntabyo kwitiranya birimo na gatoya.
Umushinga amateka Godebert bangira inama na wafisi zindi mpungenge iteka rizohabwa uzokora neza kurusha Nkurunziza.
Abakuru b'igihugu barabaho barakora, ejo arashobora kubutunda akora neza kuruta uyu. Mbega uyu nawe azaca yitwa imboneza nkurugutse canke izoca eba nkurunkuru. Birakumbure twari kuma twiga integuro y'ibwirizwa rishinga ibidayo bizohora bihabwa abakuru b'ibihugu bazoba baharaniye ibyo gukunda no gukundisha igihugu.
Iyi nteguro y'itegeko yemejwe n'abashinga amateka 91 batatu barayanka mu gihe 14 yatacho bayivuze ko Uko kwezi kundi kutashe president hunzi za maze kukuruka hazo kwa maharu muzi wa hariwe kuzirika nigihugu no kukikunda ukazoranga azumbele ni mboneza ya maho yu kuzirika nigihugu iliteka changi kichuba hilo na undi mkuru igihugu numge ya ibuga bihabge mwurundi halimono mugano waluiru kwa gasore ya rondi yuki kukila kuburundi ya kabahiru ute kwa kwanu kuitirigwa ikivuga mhuza makungu chumupira wa maguru ya liitiriwe kuburundi bulo nginayo kuki kukila mkihumbikimu ya majanichenda na mnongitandatu nakabili President Nkurunziza yeguriwe ico cubahiro ico bikora niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagendeye cyane abanyagihugu kurusha abandi nk'uko abari ibintu n'ibindi babibona ahanini yamana umwanya munini nawo mu mitumba ubona ko myinshi yanayigendagenze akiri munyeshamba zagwanya leta President Nkurunziza ari no mu bakuru b'ibihugu bake baboneka binjira mu mazuza abanyarucari bakanasangira utwo kurya ariko bamwe mu batavuga rumwe nawe basigura ko abikora kumva zo kwiyamamaza Roger Wikaneza ijwi rya Amerika
Kwa suhuje wakunzi wangwanyi ilijwi ya Amerika. Nukumiza dufata nye kubana makura jezgoho kandi yizewe kwa sanji za batu umu. Kweri yomambu, turabasaba kutugezaho makuru, ama foto na mashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga na aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu. Cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika Ubumenyi n'ubuhinga bwa none birafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Eric Biribuze, umurundi yanonose ivyerekeye ubuhinga bwa none akora mu ishyirahamwe Corning muri Amerika, rikaba rifise icicaro muri leta ya Carolina ya Ruguru. Muri 2018 yatsindiye agashimwe ka Black Engineering of the Year Award for Professional Achievement aha i Washington DC. Eric Baribuze akaba yarihaye gufasha cyane cyane abakiri bato gushira mu bikorwa inzozi zabo mu bijyanye n'ubuhinga bwa none. Yavuganye mu kanya na mugenzi wacu Fidel Nyongabo atangura aridondora uwariwe.
Jewe Eric Biribuze nkorera ikigo cya Corning muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze muri icyo kigo imyaka 23 jewe navukiye mu Burundi hanyuma ngenda kwiga mu Bushinwa hanyuma ngenda kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ariho natangiye gucungurira icyo kigo mu myaka ibiri iheze naragize agahimbwe ndaronka agashimbo kitwa Black Engineer of the Year Award ako kari kajanye n'ibintu nashoboye gukora bijyanye n'ibintu byitwa STEM Science Technology and Engineering and Math hanyuma twarigize no kuvugana na mwebwe ngaha muri radio yanyu ubu rero kuva ndonse kugahimbwe naragize ngene ndashaka gukorana n'urwaruka kugira ndabe ngene ibyo noba narashitse ko n'abandi boshobora kubishikako
yoshira hamwe ryanyu rirashimikira kuvyerekeye gutora ubuhinga bushasha bushobora gukoreshwa mu gukora ibidandazwa ubwo buhinga budusigurira muri make n'ibidandazwa ubwo buhinga bwanyu bukora ko
ibintu byinshi cyane cyane tudandaza kandi tuzwi nako ni twebwe twatanguye ibintu byitwa fiber optic ni bimwe byatumye internet itangura ibyo rero twabitoye mu 1970 tumaze imyaka 50 twarabitoye n'ubu ni twe tukira ba mbere ku isi yose dukora ama produits ajyanye n'ibyo bintu ikindi kintu abantu bose bamenyereye bakoresha iminsi yose ni ibiyo biri kuri ya matelefone bita smartphone ajya amatelefone menshi yo ku isi yose ayo mufise mwese ngahanye imbere yanyu kigiye kiyo uri kuraraba cyitwa Gorilla Glass Corning Gorilla Glass iyo rero ni ikiyo twashoboye gukora gikomeye cyane kandi kiri kubwiragurishwa no mu karere kacu hariya muri Afurika ari ya anye dituruka
muvyo muriko muragerageza gukora muriko muragerageza gushimikira ku bakiri bato na cyane cyane nko mu karere kacu gutuma bijukira ibisata nk'ibijanye n'ubumenyi n'ubuhinga bwa none kenshi usanga abantu abakiri bato babiga babitinya bibaza ibintu bikomeye cyane bisaba ubuhinga bukomeye umuntu yitegereje ndagaha muri Amerika biravugwa ariko nibaza ko atari byo ko cyane cyane urabye nk'abirabure kenshi baje mu bisata bindi bibaza ko byoroshe bataje muri izo bisata bikomeye kandi bifite akamaro gakomeye kubijanye na no mu karere kacu nikiye muri kumukora kugira mufasha abo bana bakiri bato bashaka kuja muri izo bisata
kuva ntonse rya anye award maze kuza muri aka karere kacu gatatu mu mwaka umwe n'igice maze kuza gatatu kandi n'ubunzogaruka muri irici kubera yuko naciye mbona yuko kugira ngo dufatanye n'urwaruka tutegereje kuba ngaha tukabona abantu tukabona ibiriko biraba kugira turabe ibyo tukoshobora gufashanya rero muri irici riheze twarashize hamwe abanyamerika bamaze gutora ibintu byinshi bamwe bita aba scientists turabazana mu karere kacu muri conference yitwa Afrika Haguruka iyo conference ikunda kuba muci rero tuzanye abo bantu twaje kugira twigishe ugwaruka ingene umuntu ashobora gukoresha ibi bita systeme kugira ngo ahindure igihugu cyacu kugira bitere imbere abantu benshi nkuko bivuze baratinya ibyo byigwa by'amasayansi cyangwa engineering kubera ko bibaze yo kubigoye ariko utangwe kuvyigisha nk'ingene bavyigisha mu bihugu bimwe biteye imbere ibyo bintu ntibiteye bigoye cyane kubera yuko mu bindi bihugu abantu barakoresha ingene abana bavyiga biri ibintu bakoresha amaboko kumenyera gukoresha amaboko kumenyera kubaza ibibazo kumenyera gukorana n'abandi ibi ngene bavyiga ubu ubajije ikintu ukacubaza ikibazo kugisubiramo nk'icyo waborotse bijya hanye bico bitera ubwoba abantu benshi ariko uvyigishije werekana practice ingene bitegeje gukora ukengera ingene wibuka nk'abana batoya bashobora gukora nk'amapine bakoresha amapine bagakora nk'akaduga gatoya bagakora nk'indege bagakora nk'itopi to yugura ibintu bijya byose bisaba ukwiyumvira uko kwiyumvira rero ubikoresheje niho cyo usanga umubyize neza bishobora kuzana abantu bashobora gutangura kugira ibintu bita innovation
yego none nko mu karere kacu k'ibiyaga binini kuri byanye n'ivyo bya system bwo buhinga bwa none ubumenyi ni akahe kamaro bishobora kugira ngo muri cyaje karere kacu kabari ko batwumviriza bibaza ati byo ni ibintu bihanitse twe ntibituraho
nk'ubu unyu kuraba muri kenya karere kacu ibintu byinshi dukoresha imisi yose tubigura biva hanze ibintu tukenera ugiye kuraba kubigura mu botike biva hanze kugira ngo dutangure gutera imbere ibyo bintu dukunda dukoresha imisi yose twari dukwiye kubyikorera nk'ubu unye hari ikintu nabonye aho telefone yitwa marathon iyo telefone ni telefone nshyashya ikorerwa mu karere kacu iyo telefone ikoragwa n'abantu b'iwacu iyo telefone imeze nka za telefone za Samsung nka za n'uze iPhone ni telefone iteye imbere jewe narashoboye no kugenda gutembera mu kigo bayikoreramwo nasanze yuko abantu babikoreramwo muri iyo izine imeze cyane nk'ama izine yose ameze neza yo ku isi yose nk'icyo rero n'ikintu cyerekana ingene sisteme iriko irahindura ingene abantu bakora kandi muri iyo izine ucuronka abantu benshi baronka akazi abo bafite akazi akaba ari bashobora kugura ibindi bintu bikaca bituma rero ingene igihugu bitangura gutera imbere
reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Cedric uratwumva
ndabumva cyane ndabizamara mu cyumba nyamakuru
yego turabona mu kije Cedric uri he
ndi nga Kampala Uganda
yego ufite ikibazo baza mutumire cyanke ikintu mushikiriza
yego ndamushye cyane n'umutumire
arabumva
ikakana nagomba kumwibariza numvise ko atari mwa kano karere kacu mugabo akunda kutaraza nagomba ndamusabe ko numvise azoza mu kwezi kwindwi ndamubaza nti ko nanjye boshyira muri urwo rwaruka rimwe yoza mu kwindwi hama tukongeranya ubumenyi nanjye bugenda mu Burundi ariko ndavuye mu Burundi ngenda gusima kurahura ubwenge ngaha Kampala Uganda none niga ndumva ko nanjye bindara kandi byumfasha muri kazoza kanje
yego reka bishure mu mwishure
Ego cyane iyo ayo ma conference tugira yuguruye ku bantu bose kandi dushaka gufasha aka karere kacu kose urumva wewe uri ngaho uri Kampala uri Murundi uri hehe uri Bujumbura cyangwa ahandi twizeye yuko ushoboye kukuronka umwanya n'uburyo ko twakwakira nabako meza
tugarukaye kuri ako gashimwe kawe waronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gashimwe kiswe Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement muri make wasigurira ako gashimwe cyo kari kerekeye n'icyo kabunguri
icyo kari kerekeye cyane cyane ni kubera ko iyo myaka myinshi imaze gukorera ikigo cyacu cya Corning narakoze cyane cyane ibintu by'ama innovation y'ama produits ya fibre optique bakoresha muri les centres de données ibintu bita data centers ibyo rero bikogwa nakoze byarazaniye iki kigo cyacu amahera arenga imiliyari de y'ama kubera ibyo bintu rero abantu barihweza kubona iyi myaka yose ibintu byose maze gukora n'ibintu maze kwegeranya kuri iki gihugu niho bake bama ako gashimwe baheje kuma ako gashimwe rero barashaka yuko sukugira gusa nkorere iki gihugu ariko no gukora kugira mfashe abandi bakwiyumvira ndababere example imboneza hanyuma rero nicyo gituma ibi bikogwa byo gufasha ugwaruka gufasha abandi benshi kandi bo mu karere kacu byake bikomera nicyo kintu rero byampaye ingufu bimpa umwete no gushaka cyane kugira ngo shobore kuraba inagije no shobora gufasha ibihugu byacu
Cedric yaragifise ikindi kibazo Cedric aragarose ku murongo uratwumva
Yego ndabumva cyane munyamakuru
Yego uduge ku kibazo kindi warabufise
Ubona ngo mana mubaze nakumba ndamubaze ko yoshura kuza kuduha adresse complete kugira ngo umuntu amukeneye turonke izindi ngaha kugira ngo tugume ndumvise ko umugabo umeze neza kugira ngo tugume connection
Yego ndabumva ndashobora kuyibaha ngaha ariko ndibaze yuko no yihanda na Voix de l'Amérique kashobora kuzibaha ariko adresse yanje ni erike.libuze@corning.com
Corning ni mvuze mu kirundi Corning ni C O R N I N G mu gifaransa ni C O N I N G wabyanditse
nabyanditse ariko sinabyanditse neza byose ariko ntacyo nibi birakwiye nibaza ko uje mu mumpera ka nimero ka WhatsApp cyangwa kuri Voix d'Amérique ndashobora kuza gushobora kubahamagara mukabimpa neza murakoze cyane
murakoze mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Eric Biribuze akora mu isosiyete Corning rikora ibintu bijanye n'ubuhinga bwa none rikaba rifite icicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Carolina mu buraruko tugarutse ku buzima bwawe nike cyatumye ufata icyo gisata kijanye n'ivyerekeye ubuhinga bwa none
jewe namye ari ibintu numva bifise bimwe bita curiosité kuva ni ndumwana muto cyane niga muri primaire no muri secondaire n'ibintu namye numva niyumvamo ariko rero ngiye kwiga cyane mu Bushinwa nkabona kiye gihugu ingene kiri kiratangura gutera imbere nagiye yo kera kitaratera imbere nk'uko tubibona ubu unye naciye mbona ingene ukurikiza steme ari byo bifasha cyane kubera ko muri ko muriyumvira ubu unye Bushinwa nico gihugu abantu bose bagiriramwo manufacturing
bahinguriramwo ibidandazwa
ibihungurira by'ibidandazwa kubera bafise aba engineer benshi kubera bafise abantu bose bagira technology nico gituma icyo gihugu cyashoboye kugira ibyo twavuze rero nico nacyo nshima cyane rero nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndiko ndarondera akazi ka societe ishigikira cyane innovation hanyuma ngiye rero muri Corning ndabona rero iyo valeur iki gikorwa cya Corning kimaze imyaka irenga ijana na mirongo itandatu n'itanu kubera gusa ikoresha innovation twebwe tuguma turondera ikintu cyohindura ubuzima bw'abantu kugira bimere neza kandi mu myaka nk'imyaka cumi ngo twarimwo mu byatangwe televiziyo twarimwo mu byatangwe interinete twarimwo mu byatangwe ama smartphone n'ubu turiko turakora ibintu byinshi biriko birashaka guhindura imiduga nk'ubu unye iyi miduga tugenderamo turibaze yuko izo bifise ibintu by'ama display bimeze nk'ahangye ama televiziyo tufise muhira ibyo byose tutubikura kubera ubwo buhinga twiga n'icyo chatumye nkunda kuvyiga kubera ko nabona ko kamaro bifitiye jeje nyene ariko kamaro bifitiye amakungu n'inzi
Uyo rero akaba yari Eric Biribuze umurundi anonose ivyerekeye ubuhinga bwa none yaganira na mugenzi wacu Fiden Yongabo ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye bari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye